Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hazwe.
Ndabara mukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe ntongera ndabaha ikaze muri cyasango cy'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kane ngerekezo rya 15 nyakanga umwaka wa 2022 ayo twabatorokanije tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize ikiringo cha gatatu cha Petero nkuru nziza ni cyane na gato cemewe nibwirizwa shingiro ry'u Burundi biri mu rubanza rwaciwe n'igisata cyungururizo cha sentare y'igihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ingingo zose rero zaje zikurikira zigafatwa zisunze icyo kiringo cha gatatu ngo zategerezwa guca zisubirwamo nkuko bishikirizwa n'umwe wanye politike muraza kumukurikira murano makuru abafise mitahe mu bitaro kira hospital basaba irekugwa hamwe no gusubizwa mu mabanga wahoze arongoye ibitaro kila hospital uno musi ari mu bibohero rya mpimba babisavye bisunze ko itangwa ry'imihoho yiwe ryakozwe abanje kukogwa ko iterabwoba n'inzego z'igihugu naye mu ntara ya Kayanza naho hari abakozi batatu b'ibitaro bya Musema bari mu minwe y'inyamiramabi haraheze indwi bagirizwa kutunganya nabi ibikorwa by'ibitaro n'inyuruzwa ry'amafaranga yababa imiliyoni 150 reka subire kubaha ikaze mukanya amakuru mwidonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Nari mejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru kwigenekerezo rya 2025 munyonyo umwaka wa 2021 igisata cyungurizo cha sentare y'ibihugu biguze umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraciye urubanza aho yerekanye ko ibwirizo shingiro ry'u Burundi cyahonyanzwe mu kwemeza ikiringo kigira gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza bikozwe na sentare y'u Burundi ijeje kubahiriza ibwirizo shingiro iyo ngingo ya sentare ya EAC ntigeze icigwa ahabona kuva icyo gihe kubwo umushinga wa manza Didone bashirashize iyo ngingo ije kwerekana neza abataye Burundi mu manga amakungu atsemerera kurikira
iyo sentare irayibarira yuko sentare ya mbere yihenze gusi icyo yishuye ko atari cyo bayibajije niko iyo sentare yasubira kiga ubwo rubanza mu mizi bace barusubiza sentare ya mbere isubira kugwiga mu mizi aho hari mu 2019 naho niciruca nabi imera ntihumiriza ntiyaraba amategeko neza uko yanditse niho rero ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2021 mbere iyo sentare yasasiye ni Bujumbura niho yemeza neza yuko imaze guca hirya no hino imburano zose zatanzwe n'ababuranyi ibanje kwihweza icibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryavuga ryariho muri 2015 igasubira ikihweza amasezerano ya Arusha yatewe ko umukono n'abarundi akemezwa n'akarere akemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni bakihweza n'ikirimo mu masezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko niho bemeza yuko ingingo ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yaje gushimangira ikingo cha gatatu iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ubwirizwa nshingiro eka mbere n'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko iyi rero ni insinzi hambaye abantu bari bahagaze bagahagararira ukuri bahavuye bitwa bagumutsi bitwa yuko aribo batembagaje ubutegetsi iyi ngingo ije kwerekana neza abataye igihugu mu manga abaribo abataye igihugu mu manga abarundi basemerera amakungu asemerera uru rubanza nicigwa cuko ingoma yoroshe kwiba ariko aho yivugiriza haragoye uno munsi abarundi barabonye yuko ibikogwa n'igihugu nico ciza cyo kuja no mu miryango yo mu burere butandukanye ibikogwa mu gihugu bishobora kwigirwa n'ahandi umuntu akabona ukuri uko ariko
rakugata siano siwa mana umunya politika kawera nuno soe ya mategeko asigura ko iyo ngingo ya sentare ya EAC ikwiye gushoka ija mu ngiro abazize bose ico kiringo kigira gatatu kitubahirije ibwizo shingiro yaba abapfunzwe ababuza babo canke abari ku mitahe y'ubutungane kubera iyo mvo boca barenganurwa tukurikire Tasiano Siwomana
murazi kubuye sentare yongowe no murundi akaba mbere nico cyariwe yaserukira leta mu kuburana izo manza abandi bati nta kaburi mvo birashoboka ko aricyo gituma tutarumenye ningoka muti ngorane nizi nuko iyo ngingo yategerezwa guca ifuta izari byafashwe byose hisunzwe iyo ngingo ya sentare ibahize ibiza shingiro yo mu Burundi yavuga ko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza biza cyari cyisunze amategeko aho bisigura iki bisigura ko naho tutagaruka inyuma ku kiringo cya gatatu mugabe iyo ngingo yoyo idutuma dushobora gusaba ko ibiriko birakorwa byose byakurikije iyo ngingo ya sentare y'ubahirizwa ibyiza shingiro mu Burundi bisubirizwa ibuti anavuga nk'ibyiza shingiro by'2018 byaje muri iyo ntumbero navuga amategeko arikomoka ko navuga abantu bapfungiwe ibya politiki kubera iyo manda ya gatatu navuga imitahe mpuzamakungu canke n'iyindi yondera abana bariya baba bari mu Burundi canke bari hanze kubera ico kiringo novuga yuko abantu bose bahohotewe canke babuze ababo baca bategerezwa gushumbushwa kubera iyo ngingo y'ikiringo cya gatatu mwumvise yuko iyo sentare y'umuryango wa Afurika yo mu buseruko yavuze yuko icyo kiringo kitari cyubahirije amategeko kandi iyo nyanga amategeko agenga uwo muryango reka n'ibintu byinshi murumva ko ari ibintu bihambaye cyane ni ukuvuga ko ibyakozwe byose hisunzwe iyo ngingo yatumye ikiringo kiringo cya gatatu cyemerwa byategereza gusa guca bisubizwa ibuti
inzamba
turabandanya n'amakuru twateguye kuri radio inzamba gateka kawe muri ko murakurikira itangaje imihoho rya Dr Christophe Sahabo yararongoye ibitaro Kira Hospital naco rivuze kuko yabikoze ku gato n'igitsure biri mu cegeranyo c'inama yagizwe ku igenekerezo rya munani kuno kwezi inama yagizwe n'abafise imitahe mu bitaro Kira Hospital abari bitavye iyo nama baremeje ko uwo muganga agumana agateka ko kurongora ivyo bitaro abatanze imihoho bose ku giture abari bitavye iyo nama barabasubije agateka ho gusubira mu mabanga yabo byinshi kuri inkuru tubibaze Bela Mugisha
abari bitavye iyo nama bahurije ku kintu kimwe muganga Christophe Sahabo nabo bari bafatanyije kurongora ibitaro Kira Hospital batanze imihoho ku gahato n'igitsure kuri iyo mvo itangwa ry'imihoho ryabo bakozi b'ivyo bitaro n'ibindi byose byakozwe muri iyo ntumbero byagwijwe n'ubusa ni naco gituma muganga Christophe Sahabo agumana agateka ko kurongora ivyo bitaro nkuko abanyamitahe muri iryo shirahamwe bavyemeje muri iyo nama yabo isanzwe yerekeye ingorane mu ishirahamwe ikindi cashikirijwe ngo nuko ingingo zose zafashwe mu kiringo co kuva ku igenekerezo rya 31 ntwarane uno mwaka gushika ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda uno mwaka nyene zagwijwe n'ubusa nabo bafise imitahe muri iryo shirahamwe inzego zizosubirira izahahora zisabwa ko zoca zihagarika ingingo zose zafashwe n'ivyakozwe byose mu ico kiringo atandishi irinze gutangwa hamwe no gusubiza abarenganijwe uburenganzira bwabo mukamenya ko kuvyerekeye guserukirwa mu rwego nshingwa ntwaro ivyavuye mu matora vyerekanye ko societe y'aba Swiss Made International ku mashirahamwe indwi afise umwe imitahe yaronse intebe zitatu izisigaye zose ari zo parti des divers privés Sokabu, ONPR, Burundi Airline, Kamebu hamwe na parti des médecins zaronse intebe imwe imwe
Bera Mugisha arakenuye tukiraho nyene nyuma y'iyo nama y'abanyamitahe b'ivyo bitaro Kira Hospital Christophe Sahabo yotegerejwe guca atezurirwa atakindi gisabwe uwo n'umuco w'umushingwa manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi iyo dossier kubwiwe ngo izizwe n'abanyamitahe ntibiharirizwa na cyane cyane ko babikishije kwemeza ko ibyakozwe nabo banyamitahe byubahirije amategeko kurikira umushinga w'amanza Gustave Niyonzima
abo banyamitahe b'ibitaro Kira Hospital barafashe ingingo idasanzwe bahejeje kugira amatohoza yabo yugusubiza mu mateka yiwe muganga Christophe Sahabo rero muri ayo mateka no kumugarukana kugira rongore nyabitaro bamaze kubona ko atakivo na kimwe kigaragaza ibyaha yagirizwa bo nyene bakabona ko dosiye imusanzwe mpfunze atakivo kigaragaza ko ibintu by'ibyaha biri mu cyo bita aspect penal niho rero bavuga bati nagaruke kuko n'ibyo bitaro biriko bigira gahombo rero byose zagenze neza hisunzwa amategeko bamwe barashobora gukurikirana iyo assemblée générale ariho bari abandi mu byo bita video conference bisanzwe byemewe n'amategeko abandi baratanga ico twakwita procuration ibyo byose byemewe n'amategeko ya code de société privée à participation publique na règlement d'ordre y'ibitaro hama ku bi procédure bare iyo nama koko nka umuntu aterera ashobora kubikenguza ico twakwita anterenemo iyo twisunza amategeko na valeur juridique nuko ibyo umuntu atera yanditse ica bitanga ico twita mu mategeko authenticité inguvu zidasanzwe kandi bigatuma nabo bose bateye ko mukoneka uwo muntu atere babigira ko ruhara n'ico twakwita responsabilité hama rero amategeko nkuko nari nejeje kubivuga valeur juridique y'ibyo banditse ikiba Burundi kagira ingufu nyinshi mu nkurikizi rero z'amategeko twisunze na dosiye y'imisanzu irimo ubutungane imupfunze mu karenganyo nuko yategerezwa guca atezurirwa akarekugwa kuko twisunze ingingo z'ijana na mirongo itanu na gatandatu amajana abiri na cumi na kane n'amajana abiri na cumi n'indwi za code de procédure pénale aricyo twita igitabo kigenga imanza z'ibyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa zose bihejeje kwerekanwa ntabo banyamitahe yuko ata kintu kimwagira mu matahoza bakoze kandi nta n'uwitwaye muri iyo dosiye rero yategerezwa guca arekugwa
Radio Inzamba gateka kawe mu gisata nyene cy'ubutungane abakozi batatu b'ibitaro byo kumusema ni muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza harimo n'umuyobozi w'ibyo bitaro bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi yo mu Kayanza inkuru zivaho mu bitaro bya Musema zikavuga ko boba bagirizwa inyuruzwa y'amafaranga yababa imiliyoni ijana na mirongo itanu mu gipolisi bakavuga ko amatohoza akibandanya ido ni ido na George Nimenya
abafungiwe muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza ni muganga Ndayizeye Gered umuyobozi w'ibitaro bya Musema Kadodo Janvier umunyabigega n'ukora mu cumba c'ubiko bw'imiti aho mu bitaro nyene inkuru ziva muri ibyo bitaro zimenyesha ko boba bagirizwa inyuruzo y'amafaranga yababa miliyoni ijana na mirongo itanu ifungwa ry'abo bantu rero rikaba ryabaye haraciye hafi indwi hakaba ari nyuma yaho abakozi b'ibyo bitaro baheruka kwandikira musitanteri wa komine Butaganzwa bongera bandikira urongo ya karere k'ubuvuzi ka Musema hamwe n'umuyobozi w'ubuvuzi mu ntara ya Kayanza aho bakozi biyamiriza ingendo igayitse ya muganga Ndayizeye Gered ijanye n'ukwivanga mu by'akazi k'abandi bakozi ukwigungira ko no gutwaza umukazo iruhande y'ivyo bakavuga ko uwo muyobozi akoresha nabi ubutunzi bw'ibitaro bakaba basaba abo bose iryo kete ryandikiwe gukurikirana hagufi ibikorerwa muri ibyo bitaro amazi atararenga inkombe ubu rero aho mu gipolisi cy'Inyamiramabi aho bafungiwe bakaba ariko bagirwa ko amatohoza uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye kuri telefone muganga Pascal Niyonzima arongoye ubuvuzi mu ntara kugira ngo agire icyo avuze ariko nitavye telefone yiwe ngendanwa
urakoze George Nimenya tubandaniriza no makuru kuri no nkuru ivunaguye ivugwa mu makuru avugwa mu bugizi bwa nabi abagizi ba nabi bataramenyekana barivye ibintu byinshi bitandukanye ku ishure ryisumbuye Eteje Muyinga riri ku mutumba Mukoni muri komine n'intara ya Muyinga mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira wa kane nkuko amakuru ava kuri iryo shure abimenyesha mu bikoresho vyibwe harimwo ivyuma vy'umuziki vy'iryo shure hamwe n'ibikoresho vy'abanyeshure bigizwe n'amasakoshi y'abana bari batse indaro muri ico kigo bitegura kuja kwiga kurindi shuri ayo masakoshi akaba yarimwo amakaye impuzu n'utundi twa nkenerwa tukiri mu gisata c'indero nyene imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu bavyeyi bafise abana batagishika ku ishure ku gihe kubera ingorane zo kwiyunguruza bamwe mu bavyeyi bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko kubera ubukene bw'igitoro bari barahaye abana amakinga yo kuyunguruza ariko leta ikaba yarayabujije kuja mu barabara. Abo bavyeyi basaba umukuru w'igihugu gutorera nyishu irama ico kibazo cabo kugiriza abo bavyeyi.
Twari twariyungunganije turakora udukinga tw'abana kugira abaze barajana ku ishuri, none turi mu mazu baratwambiye ko tuja mu ibarabara. None ga yemwe nimudutabarize, uburyo nta buhari, bose barabizi ko nta buryo dufise, nta mafaranga dufise, turakenye. Twasaba rero umukuru w'igihugu nk'uko ari Sebarundi akaba leta yibavuga ko ari imvyeyi, nibaba ababyeyi rero bari kuri ayo makinga, na tujya dupikipiki duto duto tujya tudaca amahira tuze turatwara abana ku ishuri, abadufise bibungurutse abana.
Aho umwana aba mu Kanyosha yiga mu Ngagara, zitwara uburyo bwinshi, ipiki yonyine yafashe bisi inota 5,000 igenda, mukaba muzi amikoro minyakibwa muto muto. Bashika ku ishure bakabagumiza hanze ngo bakerewe. Nuko nyine n'abakozi bato bato bo muri leta, nuko bama baronse makete y'agasakisaki ngo bakerewe ku buzi, kandi bivuye kuri iryo bura ry'igitoro ry'amabisi. Tugomba gusaba leta nshasha rero akamo k'abavyeyi.
Abana bagendera n'amaguru bakasika ushika bakerewe bakirirwa hanze, none wumva butse kwiga gute? Turasabye rero, turasabye, turatakanze, ntizurire.
Ano makuru twasozere kuri inkuru ivunaguye, ibidandazwa bifise agaciro k'imiliyoni 18 nivyo vyaraye bihiriye mu tuzu tubiri tw'idandarizo turi hagati y'amabarabara ya 5 n'irya 6 muri quartier ya 3 muri zone Bwiza ni muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Banyene utwo tuzu bavuga ko uwo mucano wabo waturutse kumuyaga nkuba wa Jidezo. Bamenyesha kandi ko n'imodoka y'igipolisi yaje kuzimya iteba, bagasaba ko boroswa ishumbusho kuko batabona uko bagiye kubaho. Bamenya ko utwo tuzu twahiye kamwe bakadandarizamwo ibintu byo muri butike, akandi nako bakadandarizamwo impuzu z'abakenyezi na bigeme. Nina hano amakuru twateguriye kuri no wa kane duciye tuyasozerera. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri, shimire bagenzi banje bafashije kuyegeranya Edi Claude nazo nabashikirije, ndabifurije kuranigwa aho muri hose na ubutaha.